mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri 18 muri 10 na Joe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Bamaze igihe cy'amezi agera kuri 6 cyangwa 7 barashika bakaramutsa abantu neza baba bashaka ku masoko bakagura ibishimbo bakagura ibigori bakagenda n'iyeshima yabo neza baganira n'umuntu neza badashaganye umuntu.
Aba n'abanyagihugu b'abakongomani baba hitwa Kahululu ni mu karere ka Uvira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ko barajwe ishinga n'abarwanyi bo muri leta barababandanya biyongera muri ako karere ariko ngo babaniye neza ntaco barabicira. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mu bihagufi ya maradiyo yanyu. Ako mazenda ugire muri make kw'inamashinga mateka ya Zimbabwe yatangaje kuno wa mbere ko Robert Mugabe yahoze arongoye Zimbabwe ashobora gupfungwa mu gihe yo kwanka kwitabaho mu rugo rw'abashinga mateka uri kuratoza ku miliyari 15 z'amadolari zavuye mu butare bwa diyama mu butare bwa diyama yabuzwe irengero ku ntwaro yiwe inyuma yo kongera kururira Mugabe amasaha arenga 2 kuno wa mbere ntiyitabaye imbere y'umurwi w'abashinga mateka ujeje ibibazo by'ubutare hamwe n'amasoko ntangaguvu umukaru w'uwo murwi Mbamliswa yavuze ko abashinga mateka bataye ibyizigiro kandi barambiwe bugize ukabiri uwo mutama w'imyaka 94 y'amavuko yanka kwitaba uwo murwi Temba yasiguye ko bariko bamwandikira urwete rwa nyuma mu gihe yokomeza kwihoza azocarungikirwa umutahe wo kumufata. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila hazoguma ari umukuru runani rushigikiye perezida mu gihugu runani rwa politike rwotsinda amatora yo ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 12. Ivyo vyashikirijwe n'umuvugizi wa leta kuri no wa mbere ni mu gihe gice kimwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bagiriza umukuru w'igihugu ko agomba kuguma ku butegetsi. Mu kiganiro yahabinyesha amakuru kuri no wa mbere Lambert Mende havugira leta ya Kongo yasiguye ko Kabila atazobarenze kwibwizwa nshingiro ari nkaha mwe yoramuka aramukijwe ugo runani. Kabila yari kuva ku butegetsi inyuma y'ikiringo cha kabiri ari naco cha nyuma ku itariki ya 20 kwezi kwa 12 muri 2016 nkuko ibwizo nshingiro rivuga rikamwemera kuguma ku butegetsi gushika ronse uwatowe amusubirira. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muyumvira mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice 3 mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 22 45 na metero 31 hamwe na 41 turi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na Facebook yacu ni VOA radio yacu. Ikaze kandi
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Abanyagihugu b'abakongomani baba hitwa Kahululu ni mu karere ka Uvira muri Kongo bateye ubwoba n'abarwanyi b'abarundi bo mu rugwi rw'itabara bagenda biyongera buke buke mu mihana itandukanye y'ako karere ndetse no mu masoko yegereye ako karere naho bafise ubwo bwoba barashima ko ataco barabononera. Muravyumva mu nkuru yacukumbuye n'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vidaste Ngabo yamaze iminsi 2 arondera no makuru.
Radijwi rya Amerika yagendera akarere ka Gahororo kari mu birometero bigera kuri 70 n'umujyi wa Uvira ari inyeshamba z'abarundi zibarizwa mu mutwe wa Red Tabara. Nubwo izi nyeshamba zitadukunde ko twinjira mu birindiro byazo biri ku kijyama ariko twagize amahigwe yo kuzisanga mu isoko ryo mu buzuke aho ziremira isoko ku bwinshi ziri mu myambaro y'imbeho zifite imisatsi ndetse n'ubwanwa bwinshi ndetse na za mutorora zo guhamagariraho. Izi nyeshamba zirinze kuduha amajwi no kutubwira gahunda yazo ndetse n'intandaro y'imigwano yo gusubiranamo hagati y'umutwe wa Red Tabara n'umutwe wa Forebu aho izinyeshamba zagwanye tariki 9 y'ukwezi kwa gatanu. Gusa izinyeshamba zadusobanuriye ko zibanye neza n'abaturage b'abakongomani batuye muri aka karere ka Gahororo, kuko ari nta matungo y'abaturage banyaga ndetse ngo basahure n'imyaka mu mirima yabo. Ibi bikaba byemezwa na bamwe muri abo baturage b'abakongomani bareme isoko ryo mu buzuke.
Tubanye n'inyeshamba inyeshamba z'abarundi bamaze igihe cyameza agera kuri atandatu cyangwa arindwi. Barashika bakaramutsa abantu neza, bagashika baba baje ku masoko bakagura ibishyimbo, bakagura ibigori, bakagura ibintu byose n'amavuta yo kubiteka, namara bakagenda n'iyeshima yabo neza, baganira n'umuntu neza badashaganye umuntu wari wowe.
Baza baturutse hehe?
Baza baturutse ahantu hitwa Kijyama, n'ahantu havuye no muri Mugabo no mu Gifuni.
Umuyobozi wa Rokarite ya Gahororo Bwana Budito Gakanga nawe avuga yuko izi nyeshamba z'abarundi ziri ku Kijyama babanye neza, kuko iyo bashatse kugura inka zo kubaga sabo baturage kuzibagurishiriza. Uyu mushefu akomeza kuvuga yuko basabye izi nyeshamba kuzaza zinjira mu isoko zitinjiranye imbunda mu rwego rwo kurinda ko bashobora kugwanira mu isoko n'indi mitwe y'inyeshamba z'abakongomani n'iz'abarundi ibiri muri aka karere.
Ntacyo tubagiriza kiri ndacyo bari bakorera abaturage baremye bambaye bisegire.
Nubwo izi nyeshamba zinjira muri iri soko nta mbunda zitwaje, hari zisigara mu kilometero kimwe zifite imbunda. Aba baturage batuye muri groupe Makigoma muri lokalite ya Gahororo bavuga yuko batewe impungenge n'iyi mitwe y'inyeshamba z'abarundi ibazengurutse, dore ko muri aka karere nta basirikare ba leta ya Congo FARDC bakorera.
Abadandaza ubu dusigaye tubura inzira aho twogenda kubera nta basirikare dufite ba leta baturindira umutekano, buserukaho ugasanga n'abasirikare b'abarundi banyashamba bikagutera ubwoba. Bo abagore bacu mu karere ka Marungu Kiryama basigaye baje mu mirima, n'ugusanga umugore aje mu murima agaherekezwa n'abagabo kubera impungenge dufite, nta mutekano dufite, nta bandu dufite ba leta baturindira umutekano. Usigaye uja mu mirima ugasanga abarundi nibo bari mu nzira, kandi ni nyashamba ntubazi ho bakomoka. Ibyo bikadutera imbungenge, tukabona kuko aya mafaranga yabo bafite nashira batakihayi babona aho bahahira. Ibyo bizotuzanira ikibazo, imirima yacu izobihuye n'ikibazo. Mbo baturya amasambu, imirima ibigori, n'amatungo yacu kwa kundi nayo azagira ikibazo.
Mu gihe kandi muri aka karere ari nta musirikare wa leta ukarangwamo, ni nako izi nyeshamba zikomeza kuzamuka imisozi nk'uko byemezwa na bamwe mu baturage bo kuri Gatobwe.
Muri iyi minsi bari mu kuzamuka, bazamuka bavuye muri plene, bakazamuka banyura ahantu hitwa Ibutumba, bakanyura Imashuba, bakazamuka kugeza bageze za Kiryama mu karere ka Rurambo. Mbo bazamukanye n'amasafuriya bikoreye n'ibindi bintu bakuye muri plene.
Nubwo ari nta mibare izwi inyeshamba z'abarundi ziri muri aka karere ka Ubira, mwamenya yuko muri groupe ya Kigoma hari umutwe w'inyeshamba za Red Tabara n'uwa FNL, mu gihe umutwe w'inyeshamba za Forebu iwo urahitwa Imangwa muri groupe ya Runingu. Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika i Gahororo ho mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo.
Vedaste Ngabo harakoze cyane kuri iyo nkuru. Duce dusbandaniriza mu gihugu cy'u Burundi, abanyagihugu bahora barimira mu kiyaya cya Mwayi ni muri komini Bukemba y'intara ya Rutana, basaba abategetsi gusubira gutunganya ico kiyaya kuko imirima yabo yatwawe n'umwuzure uturutse ku ruzi Musasa. Urwo ruzi nyene rwatumye barabara rija mu ihinguriro Sosomo rihingura isukari n'ija mu ntara ya Makamba rihita bigoranye cyane kubera ryasibanganijwe n'uruzi. Ibindi kuri iyo nkuru na mugenzi wacu Fidel d'Antoine Nsabimana.
Zakwicwa n'inzara takintu bavyoro zakoranga hahantu kuko nk'uyu mwaka ni kiryambere risiro riteye hamwe biyumviye aya majwi akayadukorera barosira nyine bandi umugozi asiba bapimira kundi gushasha kuko mwe ntaho ntiyo bakihamenya.
Aha ni mu kiyaya ca Mwayi komine Bukemba iri mu ntara ya Rutana, neza na neza ku nkengera z'uruzi Musasa ku mawane y'ibarabara rije igihofi mu ihinguriro Sosumo n'irya mu ntara ya Makamba ku birometero 8 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana. Uruzi Musasa rwarasheshe biturutse ku mvura nyinshi yaguye mu mpera z'ukwezi kwa gatanu. Abafata inzira ija muri Gihofi canke Makamba bavuye mu Rutana bavuga ko bitoroshe kurengana ico kibanza uruzi rwasesemwo. Uno musore akoresha ipikipiki yunguruza abantu abajana mu ihinguriro Sosumo.
Nukuvuga nk'ubu bishitse karonka umukiriya amanuka muri Sosumo ntibitworohera kubera uramanuka umanutse ushitse aha mu mazi, hari n'igihe bishikukagwayo hanyuma no mukiriye utwaye akagwa mu mazi hani n'igihe usanga twaye nk'ibintu ugasanga birononekaye kubera amazi bo baturabugira ariko naho tubugira nako tugira nyine ko atakuturibugire turemera tugatimba nyimbugwa yo kagwayo ushoboye kujya bukawo ukagira buke buke ukarondeza n'amaguru ni moto hari n'igihe ushobora kugwa ikononekara
eka n'abadereva bagendesha imiduga baca muri iryo barabara bavuga ko batorohewe na gato
uyu barabara rya Gesee gusa aho ni barabara imodoka ntoya ntizirenga n'izindi ninya zikora hasi ni moteri gahabwa gashikiye kiza y'amabuye ibibuye cyari kubita munsi kuri karitere
uretse abunguruza abantu abarimyi bahora barima mu kiyaca mwayi bavuga ko atacu biteze kumwimbu kubera imirima yatwawe aba ni bamwe mu banyagihugu barimira umuceri muri ico kiyaya
uhomba rinini cyane kuko ngaha ntabaraza kwicwa n'inzara nta kintu bavyoro zakora ngaha kuko nk'uyu mwaka ni kiryambere risibe riteye hamwe bo dufasha kadukorera ngaha rugasubira haya muri nyirangira umuntu wese agahendagiza karaba yuko yorima
cyane cyane ngaha hari imirima myinshi y'umuceri igitabo cy'umuceri benshi barahombye aha barima mu mutwe madigi bakora duce duce twindimo umuntu yarafise nyene aha haboneka basanga yimbuye cyane nk'amatoni menshi umusanga ngaha nico gitezo gitegwa cyagitunze kano kare
hamwe biyumbiye aya maduka yadukorera barosura nyene bandi umugozi asubira bapimira ukundi gushasha kuko mwe nti bakihamenye barosura kugabura ukundi gushasha ku muntu ntiyomenya aho yahora cishe
batasubiye nyene ngo batwibuke bahadukorere ni nzara igiye kutwica abakuru badukurira nyene bahakoze bosubira bagapima nyene nkuko bapimye ubwa mbere bakoze aya mazi akapfamo bishobotse nyene batwiyumviriye ko byoba
rewo ntari bucumi wundi munyagihugu ati je ubwano bwapfutse umuntu
bijye bishugo by'imboga n'amarengarenga yo harya na inza afisi ndimo hajya aho nyene aho ndateye tomati nkasanga ndagurishye ndose n'ibihumbi amajana abiri anga
aho wabeze n'ibigoye nakuyo by'agatasi uruzi rutari bwa bicemwa n'amateka yariyo yahise
abanyagihugu baba kunkengera z'uruzi musasa baremeza ko kubona ugo ruzi rwaruzuye aba bakunkengera z'ugo ruzi babifisemo uruhara
erega kare urabona ugo ruzi bari barugazi kera baheza amapoke ya rugazura arushya ku inkombe nini nk'uwo bisubira mugabo leta ikacyubahiriza kuri za ntambuko z'uruzi bagaca bagerageza mbere nk'uko bishoboka bagaca batera nk'ibiti ni ukuri ngo umuti wuboneka n'ahandi muko bimera uko n'abantu barusotoye urabona bagiye bagenda barima baragwegereza mu ntuze baca bagwegereza ruca rutuma ruca ruza rurasenya ahanini n'abantu bake baza baragwagirizaho kuko bari babwiye yuko nimuburi wasigiye imetero 30 bategeye uruzi ariko abantu baranga kubyumva umugabo ngira ngo bobyumva bose bakabikora bobyumva kwera
Beda Nyandwi buramatari w'intara ya Rutana amenyesha ko bahinga bo mu buyobozi bw'urimyi n'ubworozi bw'urwego rw'intara ya Rutana batanguye ivyigwa biweze uburyo bwo guhinzira urwo ruzi musasa Beda Nyandwi yizeza abarimyi ko mu kwezi k'umunani abarimyi bosubira gushura amasuka muri ico kiyaya ca mwayi ico gihe akibaza ko umusenyi wafuse iyo mirima woba wakuweho n'abahinga mu Rutana Fidel Antoine Sabimana kubw'ijwi rya Amerika
Tetuandaniza kiyago cabanyedini no musi Diane Ndonse mugenzi wace Bujumbura rongera anoganze ivyo kwahukana ico abanyedini n'abarongo y'amashengero babigona ko Diane Ndonse aratangura twakira abatumire bari kumwe muri studio Bujumbura ni gice ca kabiri c'ikiganiro yadutunganirije
Patiri mukuru Fupi Felix murongo we Cathedrale Regina Mundi turabaramukije
amahoro
namwe bwe citegetse Emmanuel umwe mu pastori bo mu ndongozi zisengero rya Fekabu namwe bwe turabahaye mwaramutse
mahoro neza
turamutse namwe bwe ntamvukiye Josephine murongoye ishirahamwe dushire hamwe riharanira agateka k'abakenyezi mu gisagara ca Bujumbura namwe bwe turabaramukije
amahoro cyane
Namwebwe abumviriza ijwi rya Amerika turabaramukije tubibutsa ko mubandanya igice kigira kabiri cy'ikiganiro kubijanye n'ukwahukana Patiri Fupi Felix Mbega igihe mudatanga uruhusha rw'uko uwahukanye mu buryo amategeko abirekura ko ashobora kusubira kubakana n'uwo yifuza ntimubona yuko mwamumuhohoteye ku ruhande rwa mwebwe murongoye amasengero
guhohoterwa kuko erega ibyo byose akora aba yabihisemo kuko hari abahitamwo kugumuko Bene murabona n'upfakaye kandi yarafise uburenganzira bwo gushobora kugira ubundi bugeni kandi bwemewe na Ekleziya Bibiliya ni kubivuga areje kukivuga ati mu gihe ujya wunda kiriho ntashobora kugira ubugeni mugabo ne hagira umwe apfa uyashaka kugira ubugeni ngakirazira kwa mwica kugira ubugeni kuko bishitse bikamenyekana ko yamwishe kugira agira ubugeni twebwe muri ekereje ubwo bugeni ntabwo twemera kandi naho twobimenya mu nyuma y'uko bwa bugeni yagira bwa kabiri yari yamwishe ubwo bugeni yagize duca tubufuta kandi agacahagarikwa mu bikorwa bimwe bimwe byo muri ekereziya agacahagarikwa guhabwa amasakramento kuko aba yakoze ishano mu bintu rero bivuze umuntu kugira ubugeni harimo ico co kwica uwo mwubakanye kugira ngo uhavu ugira ubugeni n'uwundi wifuza nako umuntu avuga ati umugore wanje yashaje nabonye ubundi akiri muto reka ndabinyene ndamunyarukiriza niho bazonyemerera urazi ko abantu bakunda ibintu nyene biseruka byiza ico kiremenyekanye muri ico gihe naho cyomenyekana mu nyuma ko yagikoze ubwo bugeni bazoca babugwiza na zero bafute kandi babimwumvise yuko uyo muntu atari mu nema y'Imana na gatoya aba bantu tubafata nk'abantu bari mu ngorane kuko bujya nabivuze mu ntango iyo umuntu agize kwahukana iyo divorce hajya nta numwe abihimbarigwa mu mitima hajya barakomereka mu mashingi ratandukanya abo bantu ntimugafate nk'ukumenya ntibakigwa abantu bibaza kubera batabari kuriye ubu kugira ubundi bugeni umenga bakumiriwe umenga ntibakiriwe nagiye ndababwire ko imisi yose tuguma turi ko twakira abantu ahubwo bari muri izo ngorane tukabarimisha umuntu akabasengera kugira ngo nico gikomere yagize agikire
kandi ntasobe kwifuza ubundi bibubaka
ashobore ubwo buzima rimwe bwo kubona ubugeni yagize batakiri mu bumwe ari wenyene iki jambo y'Imana rivuga ashobore kukigendera kuko bisaba ubukomezi bwa mutima mweranda bisaba inkomezi z'Imana nyene nico gituma ashigikirwa nico gituma aronko yitura akamwumviriza akamuremesha hanyuma akamusengera akamubwira nico yogira kugira ngo areme nigihe amategeko yo kurikizwa kugira ngo uwo muntu abeho mu byo buryo busanzwe birabaho no guha nka karorero nk'umugabo ataye umugore agacaja kwibanira n'umuhabara kuko birabaho akamupangira inzu akaruhira kuja kuba kumuhabara agata urugo rukuru ugasanga nta nakimwe gikora ngaha mu rugo rukuru turamufasha tukamubwira tuti ahubwo genda witura ubutungane kugira ngo ahuri we usigaranye abana nimvuga ifise bato uronke n'ubwo buryo bwo kurera abana kuko uwundi ariko arasanzaza asesagura nibyo bindi pastor yavuga ati regariho n'ubusinya kubera atakunda afisagiramira nko yabihatiweko kubyineza y'abana arashobora gusinya mugaba arondera ko abana babaho ariko arakeneye inkomezi kugira ngo agende risizambo y'Imana rivuga hanyuma kanyuma nsubira kwibutsa dutegere yuko ibitwita uburenganzira cyane guhohoterwa tubivuga dufatiye ku mategeko y'abantu aha naho turi mu byerekeye ubucuti tugira n'Imana turi mu byerekeye isezerano tugiranira n'Imana iryo rero kurundi rugero kandi tugume dutegera kuri dusumba Imana siza gukora ibyo twebwe twifuza Imana siza kuvuga ngo we kubera ngo byagenze uko uye ngo ijambo ryawe ricari hinduka ni twebwe tugerageza ahubwo kumenya icyo Imana ishaka ngo tukigendere ni twebwe tugerageza gusoma ijambo ryayo kugira ngo turishyire mu ngiro icyo ntitukibagire
amategeko yarabahukanishije ariko isengero ritemera ko asiba kubana n'undi mugore byo ntimwumva ko bishobora gushika naho mutavyemera umuntu akica undi mugenzi we kugira ngo ashobore kubakana n'uwundi
yewe ndabifata kubiri uko kontu barendereza umuntu bakagira ati rero ko ubuzima bwahinze tubaye gutyo reka tugufashe turabe ingene ugumo bibamwo buryo wewe ntusubira kubakana n'uwundi ugume gutyo mugabo tubigufashemo mu bisanzwe ivyo no kugira ngo bahe umwanya izo ngorane kugira ngo kumbure haraho basubira bakigarura nkuko yabivuze bage barabivuga ugasanga inyuma y'iminsi inyuma y'imyaka barigaruye barasubiye barabana gatibo baragize gatima mpembe kuko hariho numugani mu gifaransa bavuga ngo la nuit porte conseil aho batinda bakiyumvira ugasanga ariko rero hariho nikindi ushaka gusanga umuntu yubatse uwo bubakanye batakibumvikana agati wewe ukiri ngaho hari ibintu zombuza ugacusanga mugiriye nabe bere no kumwica kamwica kugira ngo amuve ko kuko erega akiri ngaho agumabona yuko afise intambamye hari umuntu rero agati rero jewe izo ntambamye kugandaze kure mu nzi kuko ni wapfa ndonka uburenganzira bwo kwirongorera ubundi mugore umva yavuze ati tubimenye mbega ivyo vyo kumenya batohoze yamo yabaye amato yumva ko ari kara mugabo twebwe ivyo onye biragoye kumenya kuko ubwikenye buza mu nzira nyinshi niho rero ngira nti ivyo rero birashobora gutuma haba ihohote nkuko bishaka gutuma nabantu batinda bagasaba bakumvikana mugabo jewe n'ubu nguma ngira nti igiye n'ukuri babonye ko pati we wabivuze ati araho tubona yuko ari umuntu n'ukuri yagoye amerewe nabi mugatukagerageza kumufasha ko nta burenganzira afise bwo gusaba kubakana n'uwundi muntu yego je nagamvuge rego uwo muntu Hariki haba basa nuwapfuye. Hariki haba basa nuwapfuye muriga ayo makamo murabe kuko ega nigisabo cabantuze
yapfuye mu mutima.
Aba yarapfuye mu mutima kuko bariko barasezerana baravuga bati tuzofashanya mu marushwa no mu mahibwe ivyo ntibiba bikirimo.
Bazotandukanywa n'urufu.
Nicho baragishiramo
ngo rufu ntiruba rurashikuru umva nico bituma avuga ati ntibakwiye gutandukana.
Erega amateke karinga kugira ngo abantu bayakurikize ariko hari ikintu kinaniye kuvuga mu kirundi
exception
nzi ngene no kivuga mu kirundi arashobora kuba des exception izo rero nizo bakwiye kwiga bakaraba wa muntu ntapfana intuntu apfana umutima yego kandi bavuga yuko umuntu ari umwe cyo gituma abantu bubakana ari umwe ntabakwiye haragi hatabakwiye
patiri yavuze yuko bacha bagerageza kumuba hafi kugira ngo bamufashe iyo ntuntu ireke kumwica kandi ashobore kwihanganira
ivyo umugabo yamukora cyangwa umugore yamukorera ntibabisubiriza
nko kurangura amabanga rero yabubatse
ari nivyo hara mugasico cyonyene ajya se cyonyene hajyo babonye ko abantu babana mugabo n'umugore nuko babonye yuko ba gukompletana
kuzuzanya
kuzuzanya nico gituma rero twebwe tuvuga tuti bibaye ngombwa nk'ayo ma excuse bakayiga bakaraba yuko bagukunda urumva nabo bake 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 babaho bavyabonetse yuko hari umuntu yahohotewe gusumba imbere yamerewe nabi cyane
yego mu gutera turangiza numvise bagaruka ngira hahandi nyene babuze bati uwo muntu turamuba hafi sinzi gusa ko babemeye kwica bagiye kukiramye n'abaciga
n'ukuri je nagisabye bazovyigaho hejuru rega hariho ibintu bishika abantu bariko bagira amategeko hariho ibintu bataba biyumvira ko bishika muga bamaze kubona ko bishitse bakagira ati hinge dusubira inyuma tuvyiga none nk'umuntu yaguciye amaboko ngira mwaramubonye n'amashusho yose barayerekanye akagucumagura hose kugira upfe hanyuma bakagira bati uwo muntu azotinda yiyumvira musuye kubana mbwira usuye no kumubona be umutima nturahuka ubwira uti none hari amahoho shit ngabazovyiga reka tu nigisabo urazi gisabo ko kimara iminsi
ego
ego
sindiri ko igisabo cy'uyu mufasoni gihava coro kuko sinamikorana ngo ikituragihinduye tworohereza abantu oya icyo nikirimwo kandi nkuko twavuze ijambo ry'Imana rivuga ko abana gushika batandukanijwe n'urupfu byatandukanye rero umuntu ingaruka ni nyinshi abakenyezi nuko bacaboneka bagiye mu rugero rwo kuba abantu bafite intege nkeya mugabo ubyikura muri rusangi bose bagira ingorane ko nk'umugabo yahukanye abashakashatsi bavuga yuko umugabo bimugora kubaho wenyine tumba umugore byumvikana yuko
icyo bigwiza cyacu busambaye novuga kurenga ibigoko rugo ntago abagifise
ico ni kimwe mu ngaruka nibishobora gukurikira icyo ariko kandi uretse nivyo kuba umugabo yatandukanye n'ububakana kiramugirira nabi cyane mu mutima buryo bwishobora no kunyarutsa agapfa n'umugore na wenyine ntibura kumugirira nabi
nagira ndababwira ikintu kihari muri ekleziya kugira ngo nti kugira mwumve yuko tubyihweza umuntu ava yibaza yuko umenga abo bantu turabira hariya kure ntawumviriza n'ivyabo nagira ndababwire yuko mu byo dusuzuma kugira ngo abantu tubatunganirize muri ekleziya katolika hari ico twita tribunale ecclesiastique ijejwe kwigiza manza aricho twita tribunal ecclesiastique
ibacirizo manza
nti manza ngo nibasambure iyo tribunal nta na rimwe ivuga divorce mu burenganzira bwayo nta na rimwe pronosa ngo aba bantu turabatandukanije mugabo iki shobora kugira iyo babonye ko ari ubwarubugeni nyene bw'ibintu bidafashe bw'ubuhomekerano barashobora gusuzuma bakaraba yuko ubwo bugeni abo bantu igihe babana byukuri bwabaye ubugeni rukristu uko bubwirijwe kuba
nkabaciriyemo ibihomekerano mushatse kuvuga ko batabaci imbere y'amategeko cyangwa imbere mwisengero
bahaciye mugabo hari ibintu bimwe bimwe iyo bimenyekanye ko bahaciye barashaka guca mwisengero mugabo atari mukuri ivyo rero nivyo nk'iyo tribunale isuzuma hari ibintu bimwe bimwe dusuzuma
bagasanga mukubaheza gira
marabineze bagasanga bahezagiwe mu byukuri mugabo harimo agasorobo
hari ibintu batari bakwije
hari ibintu batari bakwije iyo bimeze gucyo rero iyo tribunal nifise uburenganzira bwo kutangaza yuko ubwo bugeni bwabanye mfagusa mugabo nishora kuvuga gufata ubugeni bw'ukuri bivuge ngo abatoro basamburiye ngo kubera abanse bashwanye umwe yahiyahe mu kiyuwundi ivyo nibiza mu nyuma
mukiraho pate iyo tribunal isanze bwarabanye nk'imfagusa bugasanga hari akantu kari gahaza abo oye bamwe yavuga ati biraba exception bakabatandukanya cyane batandukanye mu kaso mukabahezagira mu buryo bw'ukuri
n'ubu ndafise uwo mperuka kwandika biza kunzanira makete avuye ku musenyeri kuri mwe kumwe episcopi ba diocese aho yagiriye mariage mugabo tribunal yaho iheruka tangaza yuko mu byukuri ubwo bugeni tari bwo reka ndabahakaro rero inkuko ugira ubugeni ugasanga bagize mariage na musaza wawe mukaza kubimenya mu nyuma murumva haba hakoze kidakogwa bisigura yuko naho mwaciye mu isengero nuko bitamenyekanye gusa ntibwari kuba muri ico gihe we nubwo burasambugwa kuko ntiburi mukuri kuko nta wabira mushikiwe hariho nibindi rero bituma byinshi ngira ngo byose abikindi kiganiriro
yego muga nkubuye asanze yewakanye numwe akaba yihenze mu buryo bw'uko ataravye kamere kuwo muntu agasanga
mutima
cyanye cha wa mutima agasanga n'umwicanye nibyo yavuze ati navyo mwobira niyo tribunal ikabishiramwo
nibaza ko ibyo ngira ngo yaba twaje dufite ikindi kiganiriro kugira ngo tuvuge ibyo kogwa ko birahari byo kogwa ibyo rero nivyo umuntu afasha bajya abantu b'abafiance bajya abantu bashimanye kuko kirazira ntuza kwisengero ngo turaje muduhezagire patiri cyangwa umupastori abanza kubumviriza akabafasha bakabaha n'inyigisho twebwe bitegura amezi atatu muri ico gihe barababwira ibyangombwa byose bikenewe kugira ngo ubugeni bube ubugeni rukristo hanyuma bamaze kumva ivyo vyose bakaza bati twebwe twabizirikanye dusanze twobana iyo ngingo ayifata yasuzumye turazi yuko ari abantu naho babwira batumva turazi ko ari abantu iyo yamaze kubona kumenga ujya muhunga aratunze ucumenga arahumirije ntarabe izindi ngeso ivyo vyose turazi ko bibaho mugabo igituma dusaba abantu kuza kwiyandikisha hagisigaye amezi ku iparuwasi kugira ngo tubafashe gushishoza ibyo rero ibintu by'ingeso biragoye hari ubu barasanzwe yisanganwe ukavuga ngo ngira ngo azohinduka ngo canke twabyumvikanye hari ubundi yadukana mu nyuma mumaze kubana arashaka kuyadukana shaje navyo nyine biriho mumaze kubana imyaka 30 akadukana ingeso kandi ataye yahorana ibyo mu bisanzwe ntibituma ubugeni buhinduka ibyo mu mategeko ya kredia birahari ibyo dusuzuma byo tumwe tuvuga tuti ubu bugeni n'ukuri nitwobandanya tububakira kuko bwapfuye kuva mu ntango bwapfuye mbere butaraba iby'ingeso si cyane mugabo hari ibindi turaba kugira ngo twoca tuvuga byinshi
yego reka tubashimire patiri mukuru wa paroisse cathédrale Regina Mundi Fupi Felix turabakengurukiye ko mwitavye ikiganiro
ndabashimiye namwe ko mwadutumiye
pasteur Chitegetse Emmanuel umwe mu ndongozi rya FECAB mu gisagara cha Bujumbura namwe bwe turabakengurukiye
murakoze cyane kama koze kudutumira
yego ntawe mvukiye Josephine murongoye ishirahamwe ry'abakenyezi dushire hamwe riharanira gateka k'abakenyezi hano mu gisagara cha Bujumbura namwe bwe turabakengurukiye
ego naje ndabakengurukiye eka mbere nimwagira gutegura n'ico kokwa numengo notere
ego murakoze twibutse abatwumviriza aho mariko mumviriza ijwi rya Amerika aho twariko turavuga kubijanye no kwahukana Diane Ndonse nari ndemeshije kino kiganiro ndabakengurukiye
banywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda twamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko iyo bifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwotwumvira kuri metero 225 metero 31 na metero 41
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda rakoze Diane Ndonse n'abatumire biwe mu mvise bariko baranoganza ikiganiro kuvyerekeye ivyo kwahukana ni nakuri rero ngaho duce dusozera ibiganiro twari tubafitiye mu kirundi no mu kinyarwanda muri ano masaha ariko imbere yuko dutandukana nongere ndabibutse bimwe mu biganiro Ijwi rya Amerika ribatumiriye gukurikirana saa kumi na zibiri hari amakuru yibanda ku Burundi, ariko imbere saa kumi muraza gukurikira ikiganiro muri Isanga hambwiye c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu, naho haza kuba hari amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Makoze kutumviza nshuti bakunzi, yakoze Innocent Kimenyi yegeranije amajwi hamwe na Engineer Linus yashize hamwe. Diane Nahazo twari kumwe kuri mikro, tuzosubire ejo nkaho twahereye mu ruranigwe mu vyanyu no mu banyu.